mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Abadukurikira mu Rwanda mwadusanga kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Mu Burundi twumvikana kuri metero 19 na metero 22. Mironeza shuti mwese muduteze amatwi. Ni Edir Rwema wongeye kubasuhuza no kubahikaze makuru yacu y'akakanya. Abaturage ba Kangondo na Kibiraro batsinzwe urubanza baburana n'umujyi wa Kigali mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho ni mu Rwanda.
Ubu duteye ipfunwe no kumva ko turi Abanyarwanda. Munabo duhungiyeho dusanga ari babandi, umwe ugukubita inkoni n'ubundi ugasanga uwagukubise ni uwo ngiye kugukubita. Bigaragara yuko n'ubundi nta butabera buhari. Ntabwo
uwo ni umwe mu baturage bari mu baburanyi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe wa M23 n'ingabo za leta bongeye kurwana uyu munsi muri Rucuru. Naho Ukraine yo ntishaka imishyikirano n'igihugu cy'Uburusiya. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Uyu munsi umutwe wa M23 n'ingabo z'igihugu muri Kongo bongiye kurwana muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Umusirikare akomeye w'igihugu cya Kongo avuga ko bariko barasa ibisasu ku birindiro by'abagwanyi b'umugwi M23 kandi ko bazosubira kwigarurira ibice bafashe. Gutana mu mitwe kuvugwa kwabereye mu gitondo cy'uno munsi kwa gatanu mu bice bitari bike byo muri teritwari ya Ituri mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Kundi gutana mu mitwe kwabereye muri parke ya Virunga hafi y'ibisagara bya Kiwanja na Rucuru, nk'uko bitangazwa n'abanyagihugu bahaba n'umugwi M23. Ndacyo umuvugizi w'igisirikare cya Kongo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko yabivuze ko Yamara Bertrand Bisimwa, umwe mu bayoboye umugwi M23, yatangaje mu butumwa kuri Twitter ko ingwano yasubiye kubandanya. Yagirije igisirikare cya Kongo ko gikorana n'undi mugwi ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda FDLR n'abandi bagwanyi batandukanye bo mu buseruko bwa Kongo. Ugutana mu mitwe kwari kwagabanutse mu kiringo cindwi kuva umugwi M23 utanguye ibitero bishasha mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Ivyo bitero vyatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunga ingo zabo. Ingwano shasha yatumye imigenderanire itosekara hagati ya Kongo n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Kongo yagiriza u Rwanda ko rushigikiye umugwi M23 yamarago rurabihakana.
Umukuru w'intumwa za leta ya Ethiopia mu biganiro by'amahoro n'inyeshyamba za Tigray aremeza ko ingabo z'igihugu ubuzigenzura 70% by'iyo ntara. Fidel Niyongabo arakomeza.
Yamariyo nkuru ntiyemejwe buno nyene n'abakozi b'amashyirahamwe yabagira neza canke abavugizi ba leta y'intara ya Tigray. Redwan Hussein, umuhanuzi w'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia ku bibazo byerekeye umutekano, yatanze iyo nkuru ku rubuga Twitter mu gihe ibiganiro hagati ya leta ya Ethiopia n'abaserukira intara ya Tigray bibandanya mu gihugu cya Kenya. Ni mu gihe kandi leta zunze ubumwe za Amerika zaremeye Ethiopia kugira ihe bidatevye imfashanyo n'izindi serivisi ngendegwa ko abanyagihugu bo mu ntara ya Tigray. Amasezerano y'amahoro yashitswe ko mu ndwi heze hagati ya leta ya Ethiopia n'abaserukira intara ya Tigray atangaza ko Ethiopia yo kwihutisha igikorwa cyo guha imfashanyo abanyagihugu barenga miliyoni 5 baba mu ntara ya Tigray, aho ibifungurwa n'imiti biri ku rugero ruri hasi cyane. Umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Redwan Hussein yatangaje ko amakamyo 35 y'ibifungurwa na 3 y'imiti yashitse mu gisagara cya Shire kiri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Inteko za leta ya Ethiopia n'abo bicyuditse bafashe ico gisagara mu kwezi guheze hari imbere y'amasezerano yo guhagarika burundu ingwano yashitswe ko mu ndwi irangiye. Redwan avuga ko imfashanyo iriko iratangwa kurusha mu bindi bihe by'imbere yaho. Yamenyesheje ko serivisi zindi nka internet n'amabanki byasubiye gukora co kimwe n'uruja n'uruza rw'indege. Yamara umutegetsi ayoboye abajejwe ibiganiro ku ruhande rw'intara ya Tigray Gatechu Reda ntiyishuye buno nyene igihe itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ryamusaba kugira ico avuze ku vyatangajwe n'ubuvugira leta ya Ethiopia.
Fideli Niyongabo, dukomeze tugumane utugezaho inkuru ivuga ko Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageze muri Misiri aho uyu munsi yageje ijambo ku nama mpuzamahanga kuhindagurika ry'ibihe aho yavuze ko isi turimo ikomerejwe n'icyo kibazo.
President Biden yatangaje ko ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kigeramiye bikomeye iyi si tubako. Yagize ati
climate crisis is about human security, economic security, environmental security, national security, and the very life of the planet.
Guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe byerekeye umutekano w'ababa kuri iyi si, kubijyanye n'ubuzima bwabo, ubutunzi, ibidukikije, umutekano w'ibihugu babamwo, no kubandanya kubaho kuri iyi si tubako. Ibyo yabitangaje imbere y'uko ashikiriza ingingo Amerika igihugu kiza mu kibanza cya kabiri ku isi mu kurungika mu kirere imyuka myinshi cyane igiramira ibidukikije iri kirafata. Perezida Biden yavuze ko Amerika izokubahiriza imigambi yihaye yo mu mwaka w'2030 kuvyerekeye kugabanya imyuka igeramira ibidukikije irungika mu kirere. Ijambo rya Perezida Biden ryari rigenewe kwibutsa abaserukiye amareta yabo mu ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe ririko ribera mu Misiri, kubandanya kwiyemeza kuvyerekeye gutuma ubushuhe muri rusangi ku isi butarenga dogre imwe n'igice Celsius. Ivyo kugira ntibitume haba ingaruka mbi zikomeye cyane kubijanye no kwiyongera k'ubushuhe ku isi. Imbere y'uko Perezida Biden ashika mu Misiri, leta yiwe yari yarondeye kwerekana imigambi yayo yo gufatira ingingo zikomeye imyuka mibi ya metane igiramira ibidukikije, amahinguriro y'ibitoro n'umwuka utanga ingufu bita gaz arungika mu kirere muri Amerika.
Aya makuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze mu gihugu cya Ukraine kivuga ko kidateganya kujya mu biganiro n'Uburusiya. Inkuru twateguriwe na Diane Nazwa.
Umushikiriza manza mukuru wa Ukraine Andriy Kostin asigura ko ico yipfuza ari ahanini ko hoshigwaho sentare mpuzamakungu idasanzwe yofasha mu guha indishi igihugu ciwe biciye mu gufata ubutunzi bw'Uburusiya. Ivyuko Ukraine itifuza kuganira n'Uburusiya kugira ngo intambara iri hagati y'ivyo bihugu bibiri here, Andriy Kostin yabwira radio abongereza BBC mu kiganiro cihariye. Muri ico kiganiro yasiguye ko Uburusiya ubwirizwa kwishura ivyo bwononye bwose. Yahakanye icyumviro cy'uko abanyagihugu bo hirya no hino ku isi bibakora ko agira ati nta misile bumva, ibyo gutegwa amabombe ntavyo bazi, ibyo kwicwa, gufatwa ku nguvu, gusahurwa ntubabaze. Icyo yemeye nuko ariko kuva Uburusiya butera Ukraine ababa mu bindi bihugu bariha amafaranga menshi ku bitoro n'ibiribwa, ariko aha aragwa akagaruka agira ati abanyagihugu ba Ukraine bo bariha ubuzima bwabo. Umushikiriza manza mukuru wa Ukraine Andriy Kostin akaba yashimangiye ko ibimenyetso vy'abana n'abagore bahohotegwa biri mu burere bwose n'ibisagara vyose bigize igihugu ca Ukraine.
Ukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Dushimire bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Kubadukurikira mu Rwanda mwadusanga kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Ku rubuga rwa internet mwadusanga kuri www.radiohv.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali uyu munsi rwasomye urubanza rw'abaturage bagize imiryango 22 ya Kangondo na Kibiraro hazwi nko muri Banyahe bareze umujyi wa Kigali kubimura ku gahato bagasaba ingurane ikwiye mu mafaranga, bakaba rero batsinzwe urwo rubanza. Ni inkuru tugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Basaga n'abaguye mu kantu nyuma yo kumva icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ni icyemezo gitegeka abaturage kwakira ingurane z'amazu aho guhabwa ingurane ikwiye mu mafaranga. Ni urubanza rwarebaga imiryango 22 yareze mu cyiciro cya mbere cy'abaturage bahoze batuye Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro. Umucamanza yavuze ko kimwe n'abandi baturage bakiriye amazu n'abababurana n'umujyi wa Kigali bakwiye kwakira ingurane ikwiye y'amazu mu Busanza mu karere ka Kicukiro. Umucamanza yavuze ko aba baturage bimwe kubwa ibikorwa by'inyungu rusange bitandukanye n'uko umujyi wa Kigali waburana guvuga ko ubimura kubera batuye mu kajagari. Urukiko rwavuze ko naho rwahera rwemeza ko aba baturage bahabwa ingurane ikwiye mu mafaranga mu gihe bagenzi babo bemeye kwimukira mu mazu kubwumvikana n'umujyi wa Kigali. Rwavuze ko abantu bose imbere y'amategeko bareshya ku ngingo yo kuba baregeraga guhabwa indishyi y'amafaranga 5% y'ubukererwe ku gutinda kubimura. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwavuze ko umujyi wa Kigali utatinze kubimura kuko wahuye n'ikibazo cy'icyorezo cya COVID-19. Ni mu gihe iki kibazo cyo kubimura gifata umuzi mu mwaka w'2017, icyorezo cya COVID-19 cyo cyadutse ku butaka bw'u Rwanda mu mwaka w'2020. Ni icyemezo kitaguye neza abaturage. Bwana Jean Pierre Nzabonimpa yasaga n'uwabuze akira na Yamira.
Urabona kubera ari icyemezo kidutunguye, ubu ntabwo aka kanya nahita mfata icyemezo ngo nkubwire ngo ngiye kujya muri iyo nzu se, ngiye guhita njurira se, ariko byanze bikunze reka dutegereze imyanzuro niba bazayisohora, kuko cyane ko ubona ko akenshi mu karengane no kurenganya abantu bakunze gusohora iyo myanzuro bakazayisohora igihe cyo kujurira gisigaze nk'iminsi ibiri. Ibyo nkunze kubibona bikunze no kubaho cyane.
Kuri Claude Shumbushu nawe icyizere yari afitiye ubutabera cyahise kiyoyoka.
Kuko twari twizeye ubutabera, tuba ku butabera ari bwo buhungiro bwa nyuma dusigaje muri iki gihugu, ariko twasanze yuko ahubwo abo turega ni bo turegera.
Shumbushu na bagenzi be bagakomeza gusaba ko inzego zibishinzwe zabarenganura,
kuko nimba u Rwanda ari igihugu cy'amata n'ubuki aho umunyarwanda akuriramo akumva ko ari igihugu kimubereye akagenda adafite ipfunwe. Ubu duteye ipfunwe no kumva ko turi Abanyarwanda, n'abo duhungiyeho dusanga ari babandi, umwe ugukubita inkoni n'ubundi ugasanga uwagukubise ni wowe ngiye kugukubita. Bigaragara yuko n'ubundi nta butabera buhari, ntabwo. Ariko tukaba tusaba Perezida wa Repubulika niwe wavugiye ku itangazamakuru avuga ngo igihugu cy'u Rwanda nubwo ari gitoya mu bihugu byose ariko bufite ubutabera, nabo tugaragarize koko kubwo butabera natwe abaturage tububone.
Umucamanza kandi yavuze ko abaturage batatakambiye inzego zishinzwe kugihe ngo bagaragaze icyo bita akarengane, nyamara bakavuga ko nta gihe batahwemye kugaragaza akababaro kabo. Kuri David Munyeshuri nawe wimuye Kangondo ntiyemeranya n'umucamanza.
Iyo umucamanza watuburanishije inzitizi aza kubona ko hari impamvu ituma urubanza rudakomeza, aba yararuhagaritse. Yari kugaragaza ko twatakambye mu bihe bitari byo, akagaragaza ko twatanze igenagaciro mvuguruza mu bihe bitari byo, ntibitume umuturage akomeza gusiragira kugera kuri uru rwego.
Mu kiganiro n'umunyamategeko Innocent ho kubwayo wunganira imiryango 16 muri 20 yaburanaga, yatubwiye ko icyemezo cy'umucamanza kitabashimishije kandi ko kitarimo ubushishozi.
Rero tugasanga kuba urukiko rwahitiyemo abantu ingurane ntabwo ari byo, kuko nta n'ubwo biri no mu byo twaregeye. Ni ukuvuga ngo rero ingurane ntabwo ari ingurane y'agahato, ingurane ni ingurane yumvikanweho. Ingurane ukwiye amategeko ateganya ko ari ingurane yumvikanweho. Aho hari urukiko rwahibeshyeho biyibagiza yuko ni ukuvuga ngo buri muntu wese agiye afite umutungo agomba gufata icyemezo, kandi urukiko rwiyibagiza yuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutura aho ashaka, ntabwo agomba gutura hariya ku gahato.
Kuri ndiho kubwaye icyemezo kuri zimanza kidakosotse byazagira ingaruka mu bihe bizaza.
Icyemezo cy'urukiko mu by'ukuri buryo iyo cyabaye itegeko kigira ingaruka no ku zindi manza z'ejo hazaza. Gusa kuvuga ngo nababonyine ni mu gihugu cyose bivuze yuko n'ikiramutse kitajuriwe kikaba itegeko ngo byibuze amakosa kirimo akosorwe, uru rubanza rwazagira ingaruka no ku bandi bazajya bashaka kwimurwa mu minsi iri imbere. Aho urwego rw'imana rwazajya rutanga ingurane rwishakiye ingurane y'agahato kurusha uko yaba bwumvikana mu buryo amategeko abiteganya.
Birashoboka ko mu gufata icyemezo umucamanza hari amakuru atari yaramenye. Ibi birashingira ku kuba hari imwe mu miryango yari ifite imitungo minini minini muri Banyahe ubutegetsi bwari bwarabaye buretse kubasenyera. Abo nyuma baje kugenda bahabwa amafaranga ku ruhande, barimo uwitwa Bwana Jean Didier Shikama na bagenzi be. Nyamara bo umucamanza yanzuye ko nabo bahabwa amazu. Umunyamategeko ndiho kubwayo akavuga ko bivuze ko abo baturage bashobora kuzongera guhatirwa gusubiza ayo mafaranga ashingiye ku cyemezo cy'umucamanza. twashatse umujyi wa Kigali ngo twumve uko bakiriye iki cyemezo ntibyadushobokera. Maître Safari Jean-Marie Vianney wunganira umujyi wa Kigali yatubwiye ko mu masezerano yagiranye n'umujyi wa Kigali atemerewe kuvugana n'itangazamakuru. Hasigaye indi miryango isaga 80 ikiburana n'umujyi wa Kigali, bose baraburana guhabwa ingurane ikwiye mu mafaranga ubaho bari batuye hahindutse amatongo. Echo du Rwanda rya Amerika i Kigali.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Perezida Manuel Gonsalves Lorenzo wa Angola akaba n'umuhuza mu bibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mu Rwanda guhera kuri uyu mugoroba. Ku rubuga rwa Twitter, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Tete Antonio yanditse ko Perezida Lorenzo azagirana ibiganiro na mugenzi we Paul Kagame ku mubano hagati y'ibihugu byombi n'umutekano mu karere. Agiye mu Rwanda mu gihe umubano hagati y'u Rwanda na Kongo ukomeje kuba mubi. Kongo yamaze kwirukana ku butaka bwayo ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu Vincent Karega. Tugume muri Kongo ku munsi w'ejo, Perezida w'icyo gihugu Felix Tshisekedi ejo yakiriye intumwa z'abaturage bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, maze bamugezaho impungenge z'ukuntu bibasiwe. Mukanya mugenzi wacu Timishimwe amaze kuvugana na Bwana Tade Mutware, umwe mu bahuye na Perezida Tshisekedi.
Muri Kongo hose twarasengeye turangazwa turicwa izo nizatangiye ariko niho abuze gambara biraje bera mu basazo bwa Kongo stanye cyane cyane ziriya za kongo abantu bacu bakomeje guhura n'ibibazo. Biba ngombwa rero ko tukorana na nyine igihugu kugira ngo cyangwa tumushimire kuko yarahemutse kunyuzaho mesaje yamagana ibintu byo guhohotera abantu kubera uko Imana yabarezi. Ariko kandi tunamusabe noneho ko n'izindi nzego nazo zagendera kuri iryo jambo rye bagafata ingamba zo kuduhereza umutekano, kuko abantu bacu banyanyagiye hirya no hino muri Kongo bafite umutekano mukeya, dufite imfungwa hano zitabarika zirenze kuri mirongo itanu zizira uko basa gusa n'ahandi hose ni uko biko bimeze. Zose nizo twamwerekaga ko hari ibibazo by'umutekano.
Mumaze kumubwira ibibazo byose uvuze yabyakiriye gute, yabasubije iki?
Yaradusubije rwose ko iwe buri gihe cyose ahora abivuga, ariko tugomba kumufasha kugira ngo umutekano ko kube, kandi sigaye azabibwira abantu babishinzwe n'abafite abo bantu bose, kuko twamubwira abantu babohewe hano abamubwiye ahandi tuzagerageza kumuzanira lisite y'abo bantu bahamagara amaserivisi abishinzwe babaze ukuntu abantu bagira amezi bakingiranye barengana bazira musuko basa n'ayandi makosa babagize, kandi yadusabye ko twakomeza nyine ibiganiro tukaza tubonana buri gihe tumubwira ibibazo bihari.
Ni ukuvuga ko ikiganiro cyanyu ibyo yabasubije nibyo mwari mwiteze, ntabwo wenda hari ibyo yaciye ku ruhande, kuko iki ni kibazo buri wese azi ko kimaze igihe. Mwishimiye ikiganiro mwagiranye?
Twacishimiye rwose nk'umutegetsi, kandi yatubwije ukuri n'ibyo tuzi nyine, kuko mugenda mumwumva kandi warembera ko ari Abanyamurenge ari n'Abatutsi muri rusange, ari Abatutsi b'Abanyekongo, abo bafite uburenganzira bwo kubaho nk'uko abantu babaho, kandi bagomba kurindwa n'inzego zibishinzwe zikabahereza umutekano nk'abandi.
Mutwale Tade wari mu itsinda ry'Abanyamurenge bo mu bwoko bw'Abatutsi bahuye na Perezida Felix Tshisekedi umunsi mu mujyi wa Kinshasa. Ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Tuve muri Kongo dusunyimbukire mu Burundi, aho abaturage bageze mu myaka 60 bemeza ko imibereho yabo igenda irushaho kuba mibi kurusha mu bihe byashize. Amashyirahamwe yigenga arasaba leta kwiga ku kibazo cy'ubukene cyugarije abaturage bari muri iyo myaka n'abaturage b'igihugu muri rusange. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Thierry Ndayishimiye uri Kigali.
Kari hari hakiri imbya imyumbati mu nzira y'imyumbati ikaza, ibiharage bikaza,
abantu barakenye nta kazi bagira, abafise akazi nabo bahenga imishahara mito.
Je kintu mbona mu kibano naho aho mbaye hariho nyine asisigaye rakenye abona abanyagihugu basanzwe bashakishiriza ubuzima mu duce dutandukanye tugize igisagara cha Bujumbura baganira n'Ijwi ry'Amerika bayigaragarije ko ibintu bitera byunyuka mu Burundi birimo ubukene bwo kubura ibyo bafungura hamwe no kudashobora kwivuza ndetse n'ubushomeri bubandanya bwongerekana
Turashonje icyo gituma duca twomoka tugatabana ruku tukaca tuza kwicara mu barabara nta twicara mu barabara turi abantu b'abamana sibyiza
ucusanga umuntu n'amahera hembwa ukwezi kudahera canke yinjiza ukwezi kudahera cyo tumajene nirengarenga dusigaye zizimbye
ubuzima bwo buraguye
umuntu muto muto biramugora kugira ngo ashobore kubaho aronke amahera yo kwivuza kugura ibyo kurya kubeshaho abana babo
Ijwi ry'Amerika ryavuganye kandi na Barasamaje Victor umunyagihugu amaze imyaka 50 adandaza amagi akaba afite imyaka 67 y'amavuko nk'uko yabyivugiye akaba afite umuryango w'abana 10 bose bakaba barize ku mafaranga yakura muri urwo rudandazwa rw'amagi gusa akababazwa nuko abo bana babuze akazi abandi bagakora badahembwa
barize bose muhezi umuhereza ari muri 11 nabarihira muri ayo magi gusa kandi ntawe nagusaba kumenya ngo urisha ahantu kugira minerva y'abana kitubabaza cyane cyane cyamba bari ko benshi abo bana biza ntibaye ntagiye n'akazi baronka umuntu atanga amafaranga yifashanye ko niyibaza none ko abana biga ntibaronka n'akazi urabona hari n'aho bakabahemba mu ikomine yacu ya Nyamirahaba ntibabahemba
Kubwo umusaza Barasamaje asanzwe abeshejweho no kudandaza amagi avuga ko ku myaka yiwe nubagikora ko kazi asigura ukuntu yari yizeye ko azohindurirwa ubuzima n'abana yabyaye aho yikoze ashoboka hose kugira ngo bige uyu munsi bakaba bataramuvana muri ubwo buzima kandi bose barize uko ari abana 10 Barasamaje yabwiye Ijwi ry'Amerika kwitangwa ry'ibiturire mu itangwa ry'akazi ibigwiriye mu Burundi ariyo ntandaro ya byose
ko nta yoshobora kubigisha imyaka 3 adasema turikire ibyo nibyoroshe yakora ikibazo ukazamva deseye ngo ufise uwanje ukazamva ubundi ngo ufise uwanje nawe yagitora ngo ufise uwanje ubona ibituri ibyo biriho bazi ko biri ibituri cyane cyane no kubivanga ibyo bintu abana iyo bize mu byakirikokora dukeneye ko nabo botera imbere bakadufasha nta jewe nk'abo bana bose nigishi nta bagizera ni kapfa mu barabara na kamarama
mu kiganiro n'abamenyeshamakuru cyashikirijwe hagati muri iyi ndwi n'ishyirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo rikanakurikiranira hafi by'ubutu unzi n'intwari bereye mu Burundi umukuru w'iryo shyirahamwe Faustin Ndikumana yamenyesheje ko mu byigwa byakozwe basanga u Burundi bufite ingorane zifatanganye zamaze kuba nyinshi zikeneye gutorerwa umuti mu gihe cya vuba iryo shyirahamwe ryasabye leta y'u Burundi kwifashisha abahinga
n'ukuba kubikeneye uko buraba nge bita bange bita class moyenne mu Burundi ariko barahera n'uwari umufunksioneri wese agenda kuba muri bwa bukire bita personne vulnerable asimwe no kuvuga abantu bashobora kuba hari benshi moyenne babayeho neza bose bariko baragwa mu bukene hagasigara akagwa k'abantu agashomeri mu gwaruka kwihebura rumaja hanze guyiruka hirya no hino mingo gwabuziyumva niyo ruja cyo tuvuga rero leta yoshiraho imigwi grand commission icyo twita ba expert de haut niveau kugira bige umugwi wibazo turafiko tuyibona twese mu buharagezaho inyishu
Uwarongo Isilamwe Parseme amenyesha kandi ko nta bikugwa byo kugwanya ibiturire bihari mu Burundi gushika ubu ibyo bikaba ari nabyo bituma ubukene bubandanya kongerekana mu banyagihugu bato bato kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika uku nika bisigura
nta politiki wa nyiturikira mu Burundi nta yari ngira naho bubizana muri deba boza tukavyerekana nta yari hanze guzi ko zirakora zibijejwe nta politiki ihari nta bantu ariko barahanwa nta bantu kuzura ko giturira harya wumva hariya ngo ibi byononekaye byaboze byagize gute hariya abantu gusubiza abandi nguva mu mabanga bijya nti ijya se gusubwana giturira
kubwa Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricome gishinze kugwanya ibiturire avuga ko umunzani w'ubutunzi mu Burundi umeze nabi agasaba leta y'u Burundi gushyira mu bikorwa politike z'iterambere igenda ivuga kuko hari ingingo mperekeza zitegerezwa gufatwa kugira ngo Burundi butaguma ku karongo kamwe mu butunzi
nukuvuga rero kimwe twita balance commerciale nwa munzane ukoreshwa mu by'ubutunzi uyo munzane rero nukuri ntumeze neza na gatoya ni kimwe twita mu gifaransa ko buri déséquilibre kandi nibyo leta hari byigomba gukora kandi izo bwa mbere
ibiharuro byerekana ko agataka ku Burundi gatuwe ko n'abantu bangana na miliyoni 12 uko imyaka igenda abagenda bongerekana amashyirahamwe atandukanye atanga ibyiyumviro kuri leta y'u Burundi kukuye gukora inyigo z'iterambere zitegekaniriza uko abarundi bariho n'abariko baravuka bazobaho mu myaka iri imbere nk'uko ibindi bihugu bibikora. Thierive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Qatar. Irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose uko yakabaye riraje. Radio Ijwi ry'Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino wa yindi muri Afurika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afurika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Qatar. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu. Ntimuzacikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi ry'Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.
Ako kazi ki rero mumaze kukamenyera na akazi ki katwinjiza mu mikino na sporto mu mpera z'icyumweru. Shampiyona y'umupira w'amaguru mu kiciro cya mbere mu Rwanda irakomeza. Ibindi kuri iyo shampiyona reka tubibaze mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda, umunyamakuru w'imikino w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Muhere uyu munsi kwa gatanu kugeza ku cyumweru, shampiyona y'umupira w'amaguru mu kiciro cya mbere mu Rwanda irakomeza. Imikino igeze ku munsi wa 9. Kuri uyu wa gatanu habaye umukino umwe rukumbi wahuje amakipe ahanganye ariyo Kiyovu Sports na Rayon Sports. Uyu mukino watangiye saa 12 z'umugoroba ukaba urimo kubera kuri stade ya Kigali Nyamirambo, magingo aya urimo kwerekeza ku musozo. Ejo kwa gatandatu hazaba imikino itandatu. Kuri stade ya Kigali i Nyamirambo hazabera imikino ibiri. Uwa mbere uzahuza ikipe ya Gasogi United na Gorilla FC guhera saa 9, naho umukino wa kabiri ukazahuza Police FC na AS Kigali guhera saa 12 n'igice. Kuri stade Muganda i Rubavu, ikipe ya Etincelles FC izakina na Musanze FC, Bugesera FC na Espoir FC zikazahurira kuri stade ya Bugesera. Ikipe ya Rwamagana City izahura na Marine FC kuri stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba, naho Mukura Victory Sport ikazakina na Rutsiro FC kuri stade Kamena i Butare. Umukino umwe uzabusigaye w'umunsi wa 9 wa shampiyona y'umupira w'amaguru mu kiciro cya mbere mu Rwanda uzakinwa ejo bundi ku cyumweru kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Uyu mukino uzahuza ikipe ya APR FC n'ikipe ya Sunrise guhera saa 9. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Kuri uwo mukino hagati y'ikipe ya Kiyovu na Rayon Sport, twabwira ko kugeza kuri uyu munota ari ibitego bibiri bya Kiyovu Sport kuri kimwe cya Rayon Sport. Shuti rero mwarimu duteze amatwi, mbere y'uko dusezeranaho tubibutse ko Perezida Manuel Gonzalez Lorenzo wa Angola akaba n'umuhuza mu bibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageze mu Rwanda kuri uyu mugoroba. Ku rubuga rwa Twitter, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Tete Antonio yanditse ko Perezida Lorenzo azagirana ibiganiro na mugenzi we Paul Kagame ku mubano hagati y'ibihugu byombi n'umutekano mu karere. Agiye mu Rwanda mugiye umubano hagati ya Kongo n'u Rwanda ukomeze kuba mubi. Igihugu cya Kongo kikaba giherutse kwirukanwa ku butaka bwacyo ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu Vincent Karega. Twababwiye kandi ko ku mugoroba w'ejo Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo nyine yakiriye intumwa z'abaturage bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi baba muri Kongo, bamugezaho impungenge z'ukuntu bibasiwe muri icyo gihugu. Mu Burundi twababwiye ko abaturage bageze mu myaka za 60 n'irenga bemeza ko imibereho yabo igenda irushaho kuba mibi kurusha mu bihe byashize. Amashyirahamwe yigenga arasaba leta y'u Burundi kwiga ku kibazo cy'ubukene cyugarije abaturage muri icyo gihugu. Twababwiye kandi ko umutwe wa M23 n'ingabo z'igihugu cya Kongo bongeye kurwana muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tunababwira ko umukuru w'intumwa za leta ya Ethiopia mu biganiro by'amahoro n'inyeshyamba za Tigreya yemeza ko ingabo z'igihugu zigenzura 70% by'iyo ntara. Shuti mwari muduteze amatwi. Aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Turabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bose bamfashije kubagezaho aya makuru. Nshimire engineer Justin wamfashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatani Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, reka mbasezereho mbifuriza weekend nziza.